Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Iradio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabara mu kijenshuti turi kumwe kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ku munsi wa gatatu w'indwi yaratanguje inama igira kabiri kuri demokrasi, yongera aratangaza imfashanyo y'amadolari imiliyoni 690 Amerika izotanga agenewe imigambi ya demokrasi ku isi. Leta ya Biden ishaka gukoresha iyo nama y'iminsi ibiri yatanguye ku munsi wa gatatu kugira ishimikire ku migambi izotuma ubuhinga bwa none bufasha mu gutsimbataza demokrasi aho kuyigwanya. Abategetsi b'ibihugu byo ku isi barenga 120 baratumiwe muri iyo nama iba hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Perezida Biden yatangaje ko Amerika n'ibihugu bicuditse bisanga ibyiyumviro vya demokrasi biri muri iki gihe gihambaye, aho bitegerezwa kwerekana ko bishobora gukorera abanyagihugu bavyo kurusha ibihugu bitwaza igitugu. Inama kuri demokrasi ni kintu Biden yemeye kuzoshira imbere igihe yariko ahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 ku giti cy'umugambwe wa Demokrat. Izo nama zacitse ikintu gikomeye mu kigoro ka leta yiwe kugerageza gukomeza imigenderanire n'ibihugu bikorana na Amerika. Izo nama zabaye kandi akaryo ko gukebura ibihugu bifise intumbero yo gutera bija mu ntwaro y'igitugu kugira bihindure iyo ntumbero naho vyoba mu buryo bugereranye. Iyo nama ibaye mu gihe demokrasi isa n'iriko irasubira inyuma mu bihugu bimwe bimwe byo ku isi birimo n'ibihugu bimwe bimwe byo ku mugabane wa Afrika, mbere no mu bihugu byari bisanzwe bizwi ko byari bimaze kugira intambwe zikomeye muri iyo nzira. Nikihe coba kiriko gituma demokrasi isubira inyuma muri ivyo bihugu? Nikihe cokorwa kugira ibintu bisubire mu nzira? Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga tubatumiye Professor Denis Banshimiye Ubusa yigisha ivyerekeye intwaro y'ibihugu n'abene gihugu bita science politique mu rurimi rw'Igifaransa muri kaminuza y'i Burundi. Yanonosoye ibijanye na demokrasi muri Afrika, imigambwe n'amatora ari i Bujumbura. Mutumire mbanje kubaramutsa.
Ego me ndabaramukije Fidel Niyongabo, ndaramukije n'abari ko barakurikira bose Ijwi rya Amerika.
Iyi nama kuri demokrasi yatumwe ko yatangujwe na Perezida Biden ku munsi wa gatatu igiri ya kabiri ya mbere yabaye mu mwaka w'2021. Muyibona gute?
Iyi nama umukuru w'igihugu cya Amerika Joe Biden arika arakoresha, mu bisanzwe umuntu yoronderera intumbero yayo n'insiguro yayo muri kahise kahagufi. Ako kahise kahagufi dushaka kuvuga amahinduka yabaye mu mpera z'imyaka ya 80 no mu ntango z'imyaka ya 90, aho twavuga yuko bijya bijanye no gushamiranira kwa matwara ya gisosialiste n'amatwara ya kidemokrati asana yarangiye, maze demokrasi akaba ariyo itsinda. None rero akaba ari demokrasi yari hamagariwe guca ikwiragizwa ku isi yose. Uko niko byagenze ibijya bise la fin de la guerre froide. None rero ubu umuntu ariko arabiraba aba tsimbataye kuri ayo matwara ya kidemokrasi baciye bagerageza gukwiza hose iyo ntwaro ya demokrasi ibiranga demokrasi ariko rero uko biri ubu nkuko mwabivuze mu ntangamarara barabona yuko demokrasi itariko irashinga imizi nkuko bari bavyumviriye nkuko bari babitegekanije ndetse bovuga yuko demokrasi iri kiratsindwa kuko na hamwe hamwe dufatiye nko mu bihugu bya Afrika aho bari ko baragerageza kuja muri iyo ntwaro ya demokrasi bavuye mu ntwaro z'imikazo bari ko barasubira kugwa muri izo ntwaro z'imikazo bimeze nk'intwaro z'umugambi umwe ariko kandi no mu bihugu bya Buraya ibihugu bimwe bimwe bita vieille démocratie ibihugu bya kera barabona demokrasi itagishinga imizi cyane abenegihugu baho usanga batacita abamatora cyane ntibagihurumbiye imigambwe hanyuma iyo habaye amatora ugasanga hariko haratsinda imigambwe babona mengo ntishira imbere ibyiyumviro bya kidemokrate rero bigatera amakenga umukuru w'igihugu cya Amerika murumva ko mu 1989 tuvuga yuko Amerika ariyo yatsinze rurya runani rw'ibihugu by'Uburasi by'Uburusiya none rero ikabona menga intsinzi yayo isa n'itari kiratera imbere ku isi nk'uko bari babyiyumvirije
reka turabigaruka ko muri iki kiganiro Perezida Biden mu byo yashikirije ku munsi wa gatatu igihe yatanguza iyo nama yarerekanye novuga icizere no kuvuga ko kumbura ibintu biriko birasubira kugaruka ku murongo inyuma yuko habaye ivyo bibazo kubijanye na demokrasi no muri ivyo bihugu biteye imbere niko mubibona namwe
ico cizere biragoye ku muntu yoca avuga yuko gizishingiro cyane ndetse iryo jambo rya Joe Biden umuntu habari vuga yuko ari nka bimwe bita discours politique murumva yuko atotanguza inama yukugira ngo atsimbataze kandi ayage iziza vya demokrasi hanyuma ngo acavuga yuko demokrasi yatsinzwe yasubiye inyuma gose ariko uko biri mu bihugu byo hirya no hino ngira ngo ico cizere siko kiboneka gose
yaremeye kandi igihe yatanguza iyo nama ko Amerika izotanga miliyoni 690 y'amadolari genewe gukomeza imigambi ya demokrasi ku isi amafaranga kazoba agenewe gushigikira ivyerekeye itangazamakuru ryigenga ku vyerekeye amatora yigenga atagira n'utunenge ku isi ico cyumviro ni cyiza mu kivuga kwi
gushigikira demokrasi biciye mu buryo bukoreshwa na cyane cyane uburyo bw'amafaranga si ikintu gishasha kuko nko mu myaka ya 90 mu ntango z'imyaka ya 90 igihe ibihugu bya Afrika byatangura kwinjira muri uwo mugambi wo gushinga intwaro za demokrasi ibihugu bitari bike na cyane cyane ibihugu by'i Buraya n'ibihugu bya Amerika byaratanze amafaranga atari make kugira ngo bishobore gushigikira imigambwe bishobore gushigikira itangazamakuru byigenga bishobore gushigikira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike hamwe rero no gutunganya amatora ariko ayo mafaranga yose nibyo yaragize akamaro mu gushika ku bintu bimwe bimwe mugabo murumva yuko intwaro ya demokrasi itarashinga imizi nubwo amafaranga amaze gutangwa atari make icyo cyumviro kibi mugabo si ngombwa ngo icyo cyumviro kibe kizoshika kwihangira nk'uko umukuru w'igihugu cya Amerika abyifuza
tuze ku mirongo ya telefone dufise Kamuzungu Aimable uratwumva
ndabumva neza
uduhamagaye urihe Kamuzungu
ndamagaye ndi Masisi ofise mu burasirazuba bwa Congo
ofise ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
yego kibazo nari mfite kibazo nagira ni ku bijanye na demokrasi bumva nabi no muri Afurika bakayifata ko kondonera bagenzi babo babifashijwemo na Amerika. Ese kubijanye n'abasangira bahuje ibitsi nabyo byaba ari byiza kubisakazi no muri Afurika. Nuko murakoze.
Murakoze.
Ego.
Mwa mwisura mutumire.
Ego cyane ndumvise ikibazo ciwe. Ikibazo ciwe kijanye n'ingene imico n'imigenzo y'ibihugu igenda irahindagurika. Ugasanga imico n'imigenzo iri ku migabane uyu siyo mico n'imigenzo iri ku wundi mugabane, canke mu mugabane umwe ico bita kontina ugasanga imico n'imigenzo iri mu gihugu iki siyo iri mu gihugu kiriya. Mu bihugu rero ivyo vya Amerika n'ivyo bihugu vy'Iburaya barakunze kuvuga ibi vy'uburenganzira vy'aba bantu bahuza ibitsina babisangiye. Ugasanga rero nko mu bihugu vya Afrika ni ikintu abenegihugu baho batakira neza. Imico n'imigenzo nivyo iri mu bishobora kuranga ibintu bikuru bikuru bimwe bimwe vya demokrasi, ariko ico co guhuza ibitsina sico umuntu yoshimikirako, kuko n'imbere y'uko gitangura kuvugwa cyane muri Afrika kivuzwe n'ibihugu vy'Iburaya cyangwa vya Amerika, haravuzwe izindi ngendo nziza nziza ziranga demokrasi. Aha twovuga nko kubahiriza agateka kazi na muntu, kubahiriza ubwigenge mu gutangaza amakuru, kubahiriza kwishyira no kwizana kuja mu mashyira hamwe n'ibindi nk'ibyo. Ivyo rero ni ibintu abantu bakunze demokrasi bashobora kwishyira imbere, mugabo ivyo babona bitajanye kumbure cyangwa bitarahura n'imico n'imigenzo nk'uko babyumva bagashobora kuba barabibangiriyeko. Siniyumvira rero ko umuntu yoshingira kuri icyo kugira ngo acavuga yuko icyo ari cyo cya demokrasi.
Tubisa kandi Nyirimana Xavier, uratwumva? Xavier, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Uri he Xavier?
Ni mu Rwanda.
Ufise ikibazo icyumviro? Mugishikirize, turabumva.
Ikibazo nari mfite nagira mbabaze noneho.
Turamutaye ku murongo wa telefone Nyirimana Xavier. Ndashaka ndababaze kandi ku vyerekeye inama ya kuri demokrasi yatangujwe na Perezida wa Amerika ku munsi wa gatatu. Yaravuze kandi ko bazoganira ku vyerekeye gukoresha ubuhinga bwa none kugira bifashe demokrasi n'intwaro nziza aho kuyigwanya. Mwibaza ko yashatse kuvuga iki ngaha, n'akahe kamaro k'ubuhinga bwa none gashobora gufasha demokrasi ntikayigwanye? Hariho uburyo mubona ndibaza bifatiye nko ku mbuga ngurukana bumenyi aho usanga haratangwa amakuru y'ibinyoma? Mwibaza ko ibyo yashatse kuvuga?
Niyumvira ko mu kuvuga gutyo umukuru w'igihugu cya Amerika Joe Biden yashaka kuvuga ibi bavuga NTC, les nouvelles technologies d'information et de communication, ari tuvuga nyine by'ubuhinga bwa none ku buhinga ngurukana bumenyi kuri internet. Ugasanga haciye hazamo rero n'izi mbuga izi za Twitter, izi za WhatsApp, izi za Instagram. Akabona rero yuko ibyo ubwo buryo bushasha bukwiye kwigarurirwa n'abashigikiye amatwara ya demokrasi, kugira ngo kubera aribwo buryo busigaye bukoreshwa cyane kandi bubangutse bufashe cyane mu gukwiragiza ibyiyumviro ngenderwako n'ibyiza biratwa bya demokrasi. Ahuko kumbure ababo bashobora kuba abayise ko bakiri mu ntwaro z'umukazo cyane bashaka kugaruka mu ntwaro z'umukazo, buba aribo bahava bateza imbere cyane ubwo buhinga bakanabukoresha. Ugasanga rero bifashije yuko abo bashigikiye intwaro nk'uko bivuga z'umukazo boba aribo baciye bigarurira ubwo buhinga bakabukoresha cyane kandi bukabateza imbere. Ngira ngo nicyo yashatse kuvuga yuko aho isi igeze idashobora gushira hirya ubwo buhinga bugezweho bwo kumenyesha makuru bwo gutangaza makuru kandi ko kuba abambere kugira ngo ntigira abandi bahava bazatwara kurusha mu gukoresha ubwo buhinga mu bindi bitajyanye na demokrasi.
Iwacu magazine uratwumva?
Ndabumva.
Uri he?
Ni muri Zambi.
Ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza ubishikirize?
Nagomba se no ubaza ikibazo umutumire.
Mukibaze?
Ego nagomba se no umubaza kuri iki kibazo bavuga yuko Amerika iriko iraraba ko ishyigikira ibijyanye na demokarasi muri Afurika. Icyo gifate nk'amahera yo yarasohotse kugira ngo ashobore gushyira mu gushyigikira mu bya demokarasi azoja mu gifata ikintu sosiyete sivile mu itangazamakuru cyangwa azoja azofasha amaleta ya Afurika gutsimbataza iyo demokarasi.
Murakoze.
Okay.
Twari twabivuze ko bizoca mu gukomeza itangazamakuru mu gufasha amatora yigenga, ariko mwumwishura ibindi kuri icyo kibazo?
Ego nkuko umukuru w'igihugu cya Amerika yabitomoye ibi byinjira mu cyo twita assistance electorale, ni ukuvuga imfashanyo yo kuza gutegura urubuga, gutegura abazoja mu matora no gutegura imitima y'abantu kugira ngo bashobore kujya mu matora. Cyane cyane rero yaravuze yuko azoshimikira cyane kuri ibi by'itangazamakuru hakoreshejwe nyine n'ubu buhinga bushasha twari ko turavuga bugezweho, ariko kandi ibi nariko ndavuga bijyanye no gufasha amatora. Iyo tuvuze gufasha amatora ntidukwiye kuyumvira iby'amafaranga gusa cyangwa ibya orodinateri cyangwa iby'ibindi bikoresho, n'ibi byo kujya kugirisha amanama kugira ngo ababisobanukiwe basobanurira abandi ingene byogenda muri demokarasi, nabyo nyine birasaba uburyo. Rero amaleta nayo nyine ashobora kuzoronka ubu buryo bujyanye n'imyiteguro y'ibi bya demokarasi, cyane cyane muri iby'amatora, cyane cyane muri ibi by'itangazamakuru byigenga, cyane cyane hamwe rero n'amashyirahamwe yigenga. Ibintu byose bishobora gufasha kugira ngo bigiye hamwe ibintu bya demokarasi bigende neza, niyumvira yuko bishobora kuronka ko ibifashanyo.
Mwitegereje muri rusange ku byo duhejeje kuganira ko ibyumvira mpejeje gushikiriza ku bijyanye n'inama kuri demokarasi yatangujwe na President Biden ku munsi wa gatatu, muri rusange mubona demokarasi ifashe gute muri aba ku isi? Dutangurire ku isi mbere yuko tuja mu karere ka Afurika.
Ku isi biri mu byo nariko ndavuga mu kanya gashize bitangura, ntekeranya yuko biri no mu byateye umutima uhagaze Joe Biden ku isi demokarasi, naho abona yuko yoshobora gutera iji imbere ku isi siko biriko biragenda. Nk'uko twamye tubivuga no mu bihugu rutura tuya bimaze imyaka itari mike ziri muri iyo ntwaro yitwa ya demokarasi, harabonekayo ibimenyetso by'uko umengo demokarasi ntikiratera iji imbere cyane. Aha twovuga ingene abenegihugu batacyitaba cyane amatora, iyo habaye amatora dusanga abasize amatora bahakwa kuba benshi, ingene abenegihugu batagihurumbiye imigambwe basigaye bakunda ahubwo kuja muri ibi bita le mouvement social, nk'ibi byo kugenda gusaba ikintu robandike. Abenegihugu basigaye umengo barindu b'abanyapolitike, ugasanga rero no niyo habaye amatora imigambwe batari bazi kariyo ya demokarasi cyane irashoboye gutsinda amatora igikira cyangwa iraronsa amajwi batari make. Ibi twamye tuvuga les extreme droite mu bihugu by'Iburayi ya hirya no hino, murabona ko baronka amajwi atari make. Rero ku isi ntawe ashobora kuvuga yuko demokarasi iriko iratera imbere cyane ku buryo buhambaye. Hanyuma mu bihugu byo muri Aziya nk'imuriko murabona ibihugu bya Bushinwa nk'imuriko murabona ibindi bihugu biko biravuga ngo biko biraza muri demokrasi ndetse biranayinuba rero ku isi ntawe ufite ukavuga ko demokrasi kiratera imbere ariko umukuru w'igihugu we Joe Biden arafite imyizero y'uko kumbure bizose arabije imbere
mwariko muravuga nk'abo banyepolitika bariko baraduga bizeza abanyagihugu ibintu byinshi cyane mugabo bazi mu mitima yabo kumbure ko bashaka kushika ku butegetsi gusa bakoresha akarimi gasosa benshi muri bo no muri byo bihugu mwari ko muravuga biteye imbere barakoresha ikibazo cy'abimukira mu gutera ubwoba aba batora ni ikintu mubona gikomeye kiri nyuma yuko gushika ku butegetsi kwabo bantu bafite ivyo vyiyumviro vyo kwanga abanyamahanga
yego cyane ego cyane hariho abibaza yuko icyo kibazo cyo gukoresha abimukira mu kumera nk'abatera ubwoba abasangwa b'ibyo bihugu cyoba cyatanguye gufata intera ikomeye mu 2001 igihe haba ibitero bikomeye cyane muri Amerika bya Osama bin Laden na n'umuhari w'iyo byaciye rero biguma bitera uruhagarara ku bintu bijyanye n'umutekano hanyuma uko rero bavuze bati ni banaka niyo batumye ibihugu by'Iburayi ibihugu bya Amerika bidashobora kuronka umutekano ukwiye icyo rero aba bantu bakoresha akarimi gasohoka mu Gifaransa babita le demagogue la demagogie babemera ibintu batajyo bishyitsa kandi bazi ko bidashoboka barakoresha rero biri iki kintu kijyanye n'umutekano bigatuma rero bumvigwa kubera abenegihugu bo b'ibi bihugu by'Iburayi na Amerika bamaze kugira ubwoba bw'ibi bijyanye n'umutekano wabo hanyuma kandi bigaheza bikurinyurwa nuko ubutunzi budaheza ngo bukomeze bwifashe neza mu bihugu ndabona hari ibyo bita makrize ekonomike gutyo rero abatiyumviriye kure cyane bagaca babona yuko abo bimukira umengo nize ntambamyi ariko cyane cyane niyumvira yuko naho babikoresha gutyo ntawe ufata yuko abimukira ari izo ntambamyi zikomeye muri ibyo bihugu kuko baramaze imyaka itari mike bari muri ibyo bihugu
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Abdul Hamid uratwumva Abdul Hamid uduhamagaye uherereye he
nsanzwe mba mu Burundi mu ntara ya Kayanza ari ku mwanya nkaba mpagaze mu gisagara cya Bujumbura
ikibazo icyumviro
ikibazo cya mbere iki kibazo amafaranga none bashidikanya mu bijyanye na demokarasi none afasha iki hanini hanini nk'ibihugu byacu bya Afurika afasha gute hanyuma ikindi nacyo ko mbona muri ibi bihugu byacu bya Afurika umenya ibibazo bijyanye na demokarasi biracyari kure cyane ufatiye nko muri aka karere nsanzwe ndimo ka Afurika ubuseruko kumenya ibibazo bya demokarasi biracyari kure cyane ku mpamvu z'uko tubona haba amatora yaba nk'abarunsha amajyo akaba atariho batwara ukisanga abasanzwe bari ku butegetsi bakoresheje ingufu n'ibindi n'ibiki bakoresheje kufata ubute kumera nk'abafashe ubutegetsi ku ngufu bizya amajyo ibyo bintu byose bizohera gutyo hanyuma ikigira gatatu nicyo kijyanye n'iterabwoba na cyane cyane amaleta cyo ashyira ku benegihugu si ibyo bihugu gusa uravye no mu bihugu byacu byo muri aka karere ka Afurika y'Ubushinwa amaleta arakoresha iterabwoba ku banyagihugu bakoresha ingufu z'igipolisi n'igisirikare zica amagenge inzego zigiye cy'umutekano bakongera bagakoresha ibintu byo kwicisha inzara abanyagihugu hanyuma bagacunga kijya gihe umwanya w'amatora wegereje bakabahindisha tujya tundu dukeyi kugira babafite mu bya byumviro bagira ibyo na byo nyine ni ibintu twashaka kumenya nyine byozohera na cyane cyane kuko tubona byafashe ku bindi muremure muri ibihugu byacu bya Afurika y'Ubuseruko bya bibazo byanjye byari ibyo
murakoze ndabashimiye mu mwishure Professeur Denis
ego
Abdullah Mide ubwari bujumbura nka bivuze aravuga ati arabaza ati ayo mafaranga leta zunze ubumwe za Amerika ziriko ziragenera guteza imbere demokrasi muri Afrika azokora gute azofasha iki twari duhejeje kubivuga azofasha mu bijyanye nibisata biteza imbere demokrasi mu bisata biteza imbere demokrasi harimo ibyuko ubutegetsi buri mu minwe y'abenegihugu akaba aribo babutanga izo rero babisigura amatora bigafasha yuko imigambwe myinshi yisanzura bigafasha yuko amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki abaho kandi akisanzura ariko cyane cyane nk'uko yarishimikiye ko bigafasha yuko itangazamakuru na cyane cyane ibitangazamakuru rigezweho rikoresha uburyo bugezweho bwa interineti buheza bugatera imbere kugira ngo abadafite izingiro za demokrasi ntabari bo babwihariza bonyine rero ayo mafaranga mu bisata azofashamo muri bya demokrasi ibyo birimo ikindi kibazo yabagize ati mbega ko tubona demokrasi ikiri kure cyane muri kano karere kacu mu bihugu bya Afrika na cyane cyane muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko duherereyemo asa n'ugufite amakenga yuko ngira ngo n'ubundi izo nguvu Amerika iri kirakoresha atacyo donc ubwo buryo Amerika iri kirakoresha atacyo bwoshika ko yatanze akarorero k'amatora mabi kumbure rero hari naho ubwo buryo umukuru w'igihugu cya Amerika ari karavuga goba rushobora kuza gukosora aya matora mabi nyene aho usanga kumbure abaronse amajwi menshi atari bo ngombwa bashikiriye ubutegetsi canke baronse ubutegetsi kumbure rero aya mafaranga azoza gukosora imigambwe yisanzure ku rubuga amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yisanzure hanyuma umwenegihugu atore aho yituza maze inzego zijejwe gucungera amatora no guhagarikira amatora ziheze zitange ibyavuye mu matora ata mutima uhagaze ngira ngo rero ibijyani bisa n'ibitagenze neza mu kiringo giheze nibyo bishobora gukosorwa kugira ngo igiti ntigikore mu jisho kabiri ibi bihugu bitaratera bije imbere muri demokrasi araheza kibazo cya gatatu aravuga ati twari ko turavuga iterabwoba atariko rero no muri bino bihugu byacu abategetsi barakoresha iterabwoba barakoresha ingufu z'igisirikare ingufu z'igipolisi ati ndetse bakashaka no kwicisha ikigoyi abenegihugu kuburyo rero hageze amatora baca bagerageza kubahendahendesha utwo bashobora gufungura kugira bibagize ibyo babakoreye nico mu gifaransa umuntu yo kwita strategy ubwo uburyo rero ngira ngo nabwo nyene nka kumwe navuga ibijyanye n'imfashanyo yo mu matora biri mu bishobora gukosorwa aho abarongozi abari imbere y'abandi bashobora kwitwararika kumenya kwitwararika ineza yabo barongoye ntibazohore bayitwararika gusa hageze amatora kubera bagiye kubarondera ko amajwi nicyo nicyo nshobora kuvuga
murakoze tugarutse gato kuri cya kibazo twari ko turavuga cy'abanyepolitiki bafite akarimi gasosa bakabwira abanyagihugu babemera ibintu byinshi kugira bashike ku butegetsi bakemera ko bazotorera inyishu ibibazo bikomeye mugabo akemera inyishu zoroshe kandi ibyo bibazo bazi neza ko bikomeye ni ibintu byabaye no muri kahise muri ibi bihugu bimaze gutera intambwe muri demokrasi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itatu aho abantu nk'abo bashitse ku butegetsi bakerekana urundi ruhande abantu bari bizigiye hano uvuga nka Hitler mu Budagi n'uvuga nka Mussolini mu Butaliyano bibaza ko ari ibintu bigira igihe byo bita mu Gifaransa cycle ko hazogera igihe bakabona ababatoye abahurumbiye abantu nk'abo ko bahenzwe bikagaruka mu nzira demokrasi igasubira ikabandanya muri ibyo bihugu
Ndakoye gu kwezeza yuko byitangiriro ya Adolf Hitler mu Budagi na Benito Mussolini mu Butaliyano ishobora kuba yaraheze cyane ishobora kuzongera garuka uko ibirindo bigiye byaza mu by'ukuri
umurongo umeze nabi w'umutumire reka turasubira tumuhamagare mu kanya turare ko umurongo uza kumera neza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
ijya hirya ariko madamu niki mwinyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhuri mubwo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruga mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa papa Kombo taxi yaki
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola
It's the MP record Dr. Mash Production
Holy Seven, your star Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe, yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe, yelewe Vipindi vya furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya konse byinshi Agasaro kaburaga kabonekeye benshi
Aha kabonekeye benshi Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara Ejo heza nayo yakoze byinshi Tususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe, yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika
Sauti ya wanyonge
Tusikilize sauti ya Amerika
Sauti ya waraia
Yelewe, yelewe
Vipindi vya furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dr. Mash Production
Radio izwi rya Amerika i Washington DC mu buhinga bw'ivyuma umurongo wa telefone w'umutumire wagize ikibazo ariko bari ko baragerageza gusubira ku murondera mu kiganiro mu bisanga rero uno munsi turi ko tuvuga ku nama yerekeye demokrasi, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatanguje ku munsi wa gatatu, yongera atangaza imfashanyo y'amadolari miliyoni 690 Amerika izotanga genewe imigambi ya demokrasi ku isi. Umutumire rero wacu yagarutse ku murongo wa telefone Professor Denis Anshimiye Ubusa yigisha ivyerekeye intwaro y'ibihugu n'abenegihugu bita Sciences Politiques mu rurimi rw'Igifaransa muri kaminuza y'u Burundi, yanonosoye kandi ibijanye na demokrasi muri Afrika, imigambwe n'amatora akaba ari Bujumbura. Mutumire wagarutse, uratwumva?
Yego cyane, ndabumva.
Mwariko muravuga, mwoshobora guheraheza kuri ijyanishe mwariko muratanga ikibazo cya Abdul Hamid.
Yego, kubijanye n'ibibazo Abdul Hamid yari yabajije, yariko yavuze, yari yahereje avuga ati no mu bihugu byacu turabona bikoresha iterabwoba ry'igipolisi n'igisirikare, ati bagashaka no kwicisha inzara abenegihugu, ati maze rero hageze mu matora bagaheza bakabahendahendesha ariko gufungura kugira ngo bashobore kubakura kw'amajwi. Nariko rero ndamishura mvuga nti kumbure rero izimfashanyo Amerika itegekanya ibintu bishobora kuzotuma n'abarongozi abarongoye abandi bashobora gutahura yuko bakwiye kwitwararika cyane ineza y'abenegihugu. Ibibazo ni gusa bifuza amajwi y'abenegihugu, kuko abenegihugu ntakenerwa gusa mu gihe cy'amatora. Nariko ndavuga rero nti kumbure birashobora no kuba mu bizotuma ingendo y'abatware ihinduka.
Iyindi telefone umuntu yoshobora kubatora ko murongo ntumeze neza cyanke ahantu mwo kwigirayo sindabizi. Alo? Alo? Turasubiye kumuta ku murongo wa telefone. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC afise ibibazo by'umurongo umutumire wacu. Turagerageza dusubire turabe ko toshobora kumuronga ijwi ryumvikana neza.
You are my African queen. Ooh, Lord, ooh, Lord. Mm. Just like the sun lights up the earth, you light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my whole sin way. You're astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Ooh. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. They cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah. You are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. Yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. African queen, and I know, oh yes I know, you are my African queen, and I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above. It's you're the only one that I think of. You are my African queen.
Mutu twihanganire umurongo w'umutumire wacu wari wameze nabi twashobye ku muronka muri aka kanya tubandanye ikiganiro cyacu turiko tuvuga kuri kunama yerekeye demokrasi president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatanguje ku munsi wa gatatu aho yemeye n'amafaranga agenewe gufasha imigambi yerekeye demokrasi ku isi tukatuye kumwe n'umutumire rero professeur Denis Banchimiyubusa igishe yerekeye intwaro y'ibihugu n'abene gihugu bita science politique mu rurimi rw'Igifaransa kuri kaminuza y'u Burundi yanonose n'ibijanye na demokrasi muri Afrika imigambwe n'amatora sinzi ko mwashobora gusubira guhera heza ku cyimviro cha Abdul mwariko muravuga yerekeka avuga ko hari ibibazo bijanye na demokrasi muri Afrika na cyane cyane yakavuga mu karere ko muri Afrika mu buseruko
ego ni mwaba munyumva neza
abo
ego yari yaheraheje avuga icyo nise strategy abarongoye abandi bakoresha avuga yuko bakoresha iterabwoba kubo barongoye bagakoresha inzego z'igipolisi inzego z'igisirikare mu kugira iterabwoba kubo barongoye hanyuma kandi akavuga yuko banabicisha inzara kugira ngo hageze amatora bikunde baje kubaha uko bafungura hanyuma rero bace babatora nariko ndavuga nti kumvure rero muri iyi mfashanyo Leta Zunze Ubumwe zemera nabyo nyene ibyo byo kwigisha abarongozi kugira ngo bamenye kubahiriza abenegihugu birashobora kuba birimo kugira ngo bamenye yuko umwenegihugu adakenerwa gusa mu gihe cy'amatora mugabo akenewe igihe cyose uri umurongozi ukamenya ko mwitwararika nibyo nariko ndavuga
abakurikirana ibyerekeye demokrasi baravuga ko demokrasi ari ikintu umuntu adashobora gufata nk'uko umenga ni ikintu ntabanduka umaze kugishika ko bishobora gusubira inyuma ariko murabisigura no muri ivyo bihugu bimaze gutera imbere ko habaye muri bimwe bimwe intambwe zasubira inyuma ku bijanye na demokrasi yamara nashaka mbanze ndababaze demokrasi abantu bayumva mu buryo butandukanye demokrasi kuri mwebwe mwanonose ibyerekeye demokrasi muyisigura gute ivuze iki
iyo bavuze intwaro ya demokrasi ubwa mbere ikintu cya mbere bashingira ko ni uwovuga amamuko nyine y'iryo jambo ni ukuvuga intwaro yerekana ko abenegihugu aribo bafise ubutegetsi none rero aribo babukoresha bakaba bashobora kubukoresha bonyine ubwabo cyane bashobora kubukoresha biciye mu baserukira ibi twita demokrasi representative demokrasi rero irafite imico n'imigenzo igendera ko kenshi na kenshi bakunda gutanga ibintu bitatu ubwa mbere ukwishyira n'ukwizana bita liberté ubwa kabiri ukungana kwa hagati y'abenegihugu cyane cyane bakaba bashaka kuvuga kungana imbere y'amategeko gufatwa kumwe imbere y'amategeko hanyuma bakaba bashaka kuvuga bakaba kandi bavuga ukwihanganiranira mu bantu abantu bubahane bihanganiranire hanyuma ibyo ishingiye ko biranga mu gihe cy'intwaro ibi bavuga yuko demokrasi ikwiye kubakira kukubahiriza agateka kakenda muntu hanyuma kandi hakabaho igihugu intwaro igendera ku mategeko ibyo rero nibyo demokrasi ishobora gushingira ko ubundi ibi by'amatora hamwe n'ibi by'imigambo myinshi nibiza gushyira mu ngiro ibyo twari ko turavuga demokrasi ishingiye ko
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite John Long kurutusi uratwumva
ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi.
Aho ni mu Rwanda.
Oh, kandi ariko ntabwo mbasha kubumva kuri FM.
Mu bisanzwe kuri FM mu Rwanda ibiganiro birarengana, sinzi ikibazo kihari. Murafite ikibazo cyangwa icyumviro?
Nabonye ko mwari mwanditse ku bijyanye n'inama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumiriye yo kuvuga ku buryo bwo guteza imbere demokarasi ku bihugu yagiye ibanze ne bitandukanye byo hirya no hino. None navuga yuko ese iyo nama izatanga inyungu kuri ibyo bihugu bitarimo demokarasi, nibura wenda ikaba yabasha kwiyongera igatera imbere. Ese nko mu bihugu bya Afurika tubona twavuga yuko bamwe mu banyabihugu bakuru b'ibihugu batabasha kuva ku butegetsi ngo wenda baha abandi bayobore, twavuga ko wenda ko hari icyo bizatanga, nibura wenda bikaba byashoboka yuko ko nabo babasha gutanga imyanya abandi bakayobora. Ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo.
Ndabashimiye.
Yego.
Umwishure Professor Denis.
Ego ariko arabaza ati mbega iyi nama umukuru w'igihugu cya Amerika ariko arakoresha hariho akarusho izozanira ibihugu bitarajamo demokarasi iboneka na cyane cyane ibihugu byacu bya Afurika. Icyo nicyo cyifuzo cy'umukuru w'igihugu cya Amerika. Hanyuma rero ngira ngo ubwo we atanze iyo hangiro, atanze iyo ntumbero, ubu hacaba hasigaye igikorwa cy'abahinga. Abahinga rero batabajaho kugira ngo barabe ibizitangazamakuru rigezweho yavuze, barabe iby'amaleta yavuze, kugira ngo barabe ingene izo nzira zishobora gufasha kugira ngo demokarasi ishobore gushika muri ibyo bihugu. Ikindi nakongera ko ni uko demokarasi nk'uko twariko turabivuga si ikintu umuntu avuga ngo arashitse ko nyine kandi ngo arahejeje ngo rero ngo ndashikiriye demokarasi. Demokarasi ni urugamba rwa minsi yose, ni ingendo ya minsi yose, n'ibyo bihugu byitwa ko biri muri demokarasi ubajije abene igihugu byo bakubwira ko batari muri demokarasi. Abari muri Afurika bakiyumvira yuko ibihugu by'Iburayi ari byo biri muri demokarasi. Urumva rero n'ingendo iza ukebuke ifata igihe ikazi iragenda igwa ibyuka, kumbure buke buke umuntu ashobora kugira icyizere yuko dushobora gushyikira demokarasi ahagatekagatera n'umuntu kubahirizwa aho tujya mu ntwaro ishingiye ku mategeko by'ukuri, aho imigambi myinshi iba ibintu by'ukuri, aho amatora agenda neza abayatsinze aho rero bashyikira ubutegetsi. Buke buke rero birashoboka, tuzaba dufasha, birashoboka yuko tubashikira intwaro ya demokarasi.
Niyonzima ari ku murongo wa telefoni, uratwumva?
Ndabumva.
Niyonzima uherereye he?
Bujumbura mu Kinama.
Ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza ubishikirize?
Ni icyumviro hamwe n'ikibazo mbaza.
Mubishikirize?
Icyo kibazo cyamenya ngo kubaza Amerika iracyishyira cyane mu kwigisha demokarasi mu bihugu cyane cyane byo muri Afurika. Ikibazo kitari kuba kigaruka ni uko turavye mu bihugu iwabo hakunda kuboneka cyane cyane abantu b'abirabure baguma bagandagurwa, kandi ugasanga bicwa n'igipolisi cy'igihugu cyane cyane abafite urukobago rw'abazungu. Ariko ugasanga abene wabo b'abirabure ntibisanzwe babwira babigaragaze, ugasanga nta n'ibihano bahabwa. Muri icyo gihe nabo ituye demokarasi bashaka gutwigisha muri Afurika icyo ivuze, mu gihe nabo iwabo hakiri ibitagenda neza mbere ko muri Afurika nta muntu nta gihugu babona ngo bishe umuzungu ngo bamuhorenze ngo kasi kigoruka. Iyi ntererano batanga nibabanze bahere iwabo baze batwereka ibintu byiza apana ko bashaka kugira kubera inyungu bafiteyo cyangwa ngo baduteranye, bakoresha ururimi cyane nko duteranya kugira baronke ibyo bashaka. Ko mu Burundi byarashyitse byemere kenze aho bashishire kana ko nenga demokrasi yahungabanye ariko tugerageje kwara abanyonyo bari bayironderamo
ndabashimiye umwishure
yego akara ngereyano uko yabivuze yavuze ati nubwo Amerika iri kwishaka kwigisha demokrasi mu bihugu byo ku isi ati hano n'ibihugu bya Afurika ati burya iwabo naho hari abirabure bagandagurwa bagandaguwe nabo mu rukoba rw'abera ati ariko muri Afurika nta bera igomba kutwigisha demokrasi ati babanze bahera iwabo nta byamazera ngo de kandi demokrasi ntivuga yuko atangorane igicawiriya isubira kuba mu gihugu ariko icyo bitandukaniye ko ni ingene iyo ngorane ishobora gutorerwa umuti nko mu bihugu byacu abantu baragandagurwa ugasanga akabaye kamizwe n'ingoma ugasanga nta bantu bariko barabikurikirana cyangwa ugasanga ubutungane bukoreshejwe n'ibi cyanguriya ariko muri ivyo bihugu bisaba bimaze gutera imbere muri demokrasi aho umuntu ashobora kuvuga yuko ari akarusho muri bikaba turavuga ibihugu bishingiye ku mategeko ugasanga ubutungane burigenga by'ukuri ubutungane bashobora guca urubanza bukurikije ivyo byatohoje ntawe utavuga rero ngo Amerika cyangwa ibindi bihugu biteye imbere ntacyo bifise bishobora kwigisha ibi bihugu byacu mu bijyanye na demokrasi nubwo iwabo naho nyine hadashobora kuburaho ingorane ibyo bihugu biramaze gutera intambwe iri imbere cyane ugereranije n'ibi bihugu byacu byo muri Afurika
umuntu aravye muri Afurika hari ibihugu bimwe bimwe abantu bibaza ko bifise umutekano bimaze kwerekana ko demokrasi idahungabana ibihugu nofata ngaha nka Senegal na Kenya ariko muri iki gihe birafise ibibazo bikomeye cyane cyane muri iki gihe turiko turavuga hari imyerekano muri ibyo bihugu bibiri muri Senegal ibintu ntibimeze neza mu gihe amatora yimirije kuzoba nibaza ko ari mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza kuba nka Senegal yabonwa ko iri mu bihugu bifise umutekano ugereranye na demokrasi igereranye imaze gushinga imizi iri muri ivyo bibazo aho utavuga rumwe na leta usanga ariko akurikiranwa ku vyaha we avuga kumbure ko ari bihimbano kubera amatora yegereje mubona bisiguye iki kubijanye na demokrasi muri Afrika
ego muri Afrika ahantu hasho hakunda kugaragarira ubushobozi buke mu ntabwo ya demokrasi novuga ko tuba tugeze ko n'ibyo birindwi nyine by'amatora iyo hageze amatora uracubona abari ku butegetsi kumbure bafise ubwoba bw'uko bashobora kuba batashimishije abari babatoye mu byo bari babemereye ugasanga rero barafise ubwoba bwinshi bakibaza yuko abo batavuga rumwe nabo bashobora kubatsinda mu matora kenshi na kenshi rero ugasanga baratanguye kubatoteza baratanguye kubigizayo cyangwa baratanguye no kubarimentaniriza ibyaha bitari byo usanga ari nk'ibyaha bya politiki ugasanga ngo umuntu yari arahungabanya umutekano cyangwa ugasanga ngo umuntu ntafite ubwenegihugu muri Cote d'Ivoire byarabaye ibyo rero biva ku kuntu muri Afurika ntituraronka imico n'imigenzo nyine nyakuri yinjira muri ubuyobozi ngo bamenye kwigenza nk'abantu b'abademokrate icyo usanga rero baguma bashaka gutinda kuva ku butegetsi bashaka no kuguma ko bidaciye mu mategeko ibyo rero bashaka bije gutuma abatavuga rumwe n'abari ku butegetsi nabo bibatera ishavu kuba na badashoboye kuronka uburenganzira bungana n'ubw'abari ku butegetsi
hanyuma umuntu aritse n'ivyo bihugu ari ibindi bihugu vyo muri Afrika nka Afrika y'Epfo twavuze Kenya eka no muri Nigeria aho ibibazo bijanye n'ubutunzi bijanye na mikoro y'abanyagihugu babona ko bategetsi bari ku butegetsi naho bavuye mu matora batari ko barabitorera inyishu nkuko abanyagihugu bari babashizemo icizere bikaba ariko bituma haba uruhagarara haba imyerekano n'ishavu ry'abanyagihugu ku ivyo bibazo bitari ko bitorerwa inyishu ku bwanyu demokrasi z'ukuri zishobora gutorera ibibazo abanyagihugu zimeze gute ni kuki muri ivyo bihugu nka Afrika y'Epfo na Kenya ni ibihugu byabonwa ko bimaze kugira intambwe mu bijanye n'ubutunzi ariko biri mu bibazo bikomeye ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'umuyaga nkuba nko muri Afrika y'Epfo igihugu gikomeye cyane mu butunzi muri Afrika
ego cyane burya hari ikintu tutavuze ikintu gikunda gutera ishavu cyane abenegihugu ni uko batabona ko basangiye ugupfa no gukira n'ababarongoye abategetsi babo abategetsi rero muri Afurika kenshi iyo bashyize ku butegetsi barondera kwikunda bakarondera amatungo y'umurengera amwe atuma abenegihugu barongowe bagira ishavu na cyane cyane ko ayo matungo aba yaciye muri ibi bita ibya ruswa ibi bita korupsiyo no kunyuruza amatungo ya leta igihe bituma ubutunzi bw'ibihugu bya Afurika tufate nka Afurika y'Epfo ko murabivuga ari igihugu gifite ubutunzi bwinshi mugabo kandi ntimwibagire yuko ari igihugu cyakunze kurangamo ibyo bya ruswa cyane bigatuma n'abakuru b'ibihugu bamwe bamwe bakumva mu mabanga bagasanga ibihoho kubera babuzeho ibyo byo kurya ruswa cyane byo gukoresha nabi amatungo y'igihugu muri Nigeria mwibuke yuko naho nyine havuga cyane ibyo bintu bya ruswa ibihugu byinshi bya Afurika Uburundi usanga havugamo ibyo bya ruswa bigatuma rero abari ku butegetsi aribo batunga cyane umurengera maze abenegihugu nabo bakaguma mu bukene gakuca ibyo rero biri mu bituma abenegihugu bavuga bati none ibyo niyo batwemereye demokarasi nziza rero ni ituma abari ku butegetsi bamenya kwitwararika ineza yabo barongoye bakagerageza gushyira mu ngiro ibyo bemereye abenegihugu mu gihe bato bariyamamaza ikingo cy'amatora
mu kurangiza muri make umuntu witegereje arabona ko hari impande zibiri ku bijyanye na demokarasi n'intwaro y'igitugu hagati y'ibihugu by'ibihangange dufata nk'ibihugu byo mu burengero bw'isi na Amerika bivuga ko bimaze kugira intambwe muri demokarasi n'urundi ruhande rugizwe n'ibihugu nk'Ubushinwa n'Uburusiya bafise abategetsi batwaza igitugu izo mpande zibiri zikaba zishyamiranye n'uruhe ruhande mubona ruzorengera urundi rugafata iya mbere mu kuba imboneza ku isi muri izo mpande zibiri muri make
biragoye gushoka umuntu avuga yuko ariho uruhande ruzoheza rukarengera urundi kuko bita ku byinshi ubwa mbere birava ukuntu abarongoye izo mpande hanyuma ingene bashimisha abenegihugu babo hanyuma kandi bikavana n'ingene isi igenda itera imbere nibuka kumwe na byibuka kare yuko mu myaka 90 igihe amatwara ya kidemokrate yasa nuko yiganje hari umwanditsi witwa Francis Kagame yaciye avuga ati
umurongo umeze nabi reka turabashimiye umurongo umeze nabi iki kiganiro n'ikiganiro cyari gikomeye cyane twari ko turavuga ku byerekeye inama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguje iminsi ibiri ku munsi wa gatatu w'indwi ku bijyanye na demokarasi n'umuhango yatanze ko Amerika izotanga miliyoni 690 y'amadolari agenewe imigambi yerekeye demokarasi ku isi tukaba twari ko tuvugana n'umutumire Professor Denis Banshimiyubusa yigisha ibyerekeye intwaro y'ibihugu n'abanyagihugu abenegihugu bita science politique mu rurimi rw'igifaransa muri kaminuza y'u Burundi yanonosoye kandi ibijyanye na demokarasi muri Afurika imigambwe n'amatora turabashimiye rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro bashoboye guhamagara bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza ibibazo namwe mukunda radio Ijwi rya Amerika mutwihanganire ku murongo wa telefone utari umeze neza w'umutumire ariko mwashobye kumva ibyimvira ashobye gushikiriza ku bijanye na demokrasi n'iyi nama iri kibera muri Amerika yateguwe na Perezida wa Amerika kuzerekeye demokrasi. Mugira ibihe byiza.